Mukiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uwa mbere umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yemeje ko inyuma y'itegwa rya grenade ku buterere komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura igipolisi cyakurikiranye abakoze icyo gitero babiri bakekwa ko ubwo bubisha baciye bahagarikwa ariko warabunguruje mu Muduga arabacika n'ayo modoka yavuye ifatirwa mu Nyakabiga
saa zitanu n'igice z'ijoro bafatira ngaha mu gisagara cya Bujumbura mu Nyakabiga ya gatatu muri karitsiye ya gatatu ku ibarabara rya gatandatu imodokari bakunze kwita probox isanzwe yariko imparati itariyo I 1696A iyi ni imparati itariyo bakoresha mu kuyiba ko imparati yayo y'ukuri twayiberetse iyi modoka baca bayisangamo ibiki karuhariwe zibiri uwitwa Irambo na Jean Marie hamwe na Hakizimana Gaston andwe bakoresha nk'aho mu gukora ubuvuzi bwa nabi n'amagere na bafatira muri iyo modoka nyine nk'aho Kalashnikov imwe isanduku z'amasasu bibiri hamwe n'ikindi cyarimo amasasu ashaka ku 18
OPC APN Nkurikiye avuga ko amatohoza yarabandanije muri iryo joro abafashwe baciye bavuga umukuru wabo aba mu ruziba nawe akaba yaciye afatwa igipolisi cy'u Burundi kikemeza ko yarasanzwe arondegwa mu bugizi bwa nabi butandukanye
baciye bavuga yuko hari ubundi bakorera umukuru wabo yitwa Majambere Musafi batazira Moses uyu we Moses asanzwe yarigeze no kubarondegwa cyane kuri ubu busumbanye no kwibisha ibigwanisho rero nawe yaca afatwa imbere muhiri we aha mu ruzi babasha bafatiraho imodoka izi bakunze kwita Lactis mbere basanga muri iyo modoka naho harimo n'imenote akagozi k'abapolisi bakoresha mu gufata nko byikije
keretse ko uwo mugwi wagirizwa gutera igisasu ntizwa ntoke ku buterere cyakomerekeje abantu 14 harimo batanu bakomeretse cyane mbere umwe akaba yitabye Imana yashikanywe kwa muganga umuvugizi w'igipolisi avuga ko uwo mugwi ukora n'ubundi bugizi bwa nabi nko kwiba bakoresheje inkoho atanga akarorero ku gitero cyakozwe mu Kinama
aho itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu nk'igihe cy'isaha 8 z'ijoro mu Kinama muri karitsiye ya Bukirasazi ya kabiri abasumu bashika kuri batandatu bitwaje inkoho zibiri za Kalashnikov batera ku rugo rw'uwitwa Ndikumagenge Georges bamwiba amafaranga y'amadolari y'Abanyamerika ashika ku 560,000 hamwe n'umuliyoni w'amarundi telefone igendanwa 4 n'itereviziyo imwe n'agasakoshi kajya bagendana mu mugongo akugira ngo ntibafashwe bariko barasubira inyuma bararashe amasasu ashika kuri 18 ariko atacho yononye
ikindi gitero bagirizwa nticakozwe ku buriro bwo mu Kabondo ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa ndwi mwaka w'2020 nticakozwe mu Gihosha ku igenekerezo rya gatandatu kuno kwezi ku kazu k'idandarizo aho hose ibyo bitero byakozwe n'abitwaje ibigwanisho kandi akabatawe bakomerekeje atari kwiba amafaranga atashoboye kumenyekana igitigiri n'amatelefoni ngendanwa Pierre Nkurikiye amenyesha ko amatohoza igipolisi cyagize yerekana ko uyu mugwi ugizwe n'abantu benshi kandi bafite n'ibigwanisho bitandukanye uyavugira igipolisi akavuga ko amatohoza abandanya kugira bakorana n'ako kazi reka n'ibyo bakoresha mu guhungabanya umutekano no kwiba bitujwe mu gisagara cya Bujumbura asaba uwo bazi inkozi z'ikibi zihungabanya umutekano ko yobishikiriza abajeje umutekano ku neza y'umutekano w'abanyagihugu n'igihugu mu kwezi kwa gatanu muri zone Kamenge mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura abantu babiri barapfuye 10 barakomereka mu gitero cya grenade ku kirabo kizwi ku izina kwa Patrick muri quartier Twinyoni.